Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Ikaze muri gahunda iwanyu mu ntara. Abarundi baba mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania barinubira ku muco wabo ugenda ucika.
Hajenge sanga mpagari yugwaruka ngira gice kwitegereza imico n'imigenzo yugwaruka gwanga mu nkambi biraboneka neza yuko imico n'imigenzo kwa dusanga dusa mu gihugu cy'u Burundi yahindutse.
Naho abarundi barimo bahunguka ntibizeye ko nabo bazatora mu mwaka utashye ni mukanya iwanyu mu ntara. Mbere yuko tujya iwanyu mu ntara, mureke mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana abanze atunyurire mu makuru yo hirya no hino ku isi.
Umuhari w'iterabwa wa Al-Shabaab uremanga ko wakoze igitero cy'ubwiyahuzi mu gutega bombe mu modoka yari igamije kwica intwazangabo za gisirikare mu gisagara cya Galkayo ni hagati muri Somalia. Icyo gitero cyahitanye abantu 8, hakomereka abandi 55 ku munsi wa gatandatu. Abayibonye babwijwe rya Amerika ko iyo modokari yasambutse igihe abategetsi ba gisirikare bariko barava mu ihoteli bagiye mu nama yo gusubiza hamwe abanyagihugu. Abategetsi bavuga ko abasivile 4 bafuye hamwe n'abasirikare 4 igihe ico gisasu caturika. Leta ya Sudani yaruguruye amatohoza ku byaha byo mu ntambara byakorewe mu ntara ya Darfur n'ubutegetsi bwa Perezida Omar al-Bashir nk'uko byashikirijwe n'umushikirizamanza mukuru w'ico gihugu ejo ku munsi w'Imana. Umushikirizamanza mukuru Tagelsil Erhaber yabishikirije ashitse i Khartoum inyuma y'urugendo yarimwo muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ibi byongereye ku mutahe mpuzamakungu Bashir yasohorewe na CPI ku byaha byo mu ntambara hamwe n'ibyaha bya kiremwa muntu. Leta ya Israeli ishikiriza ko izoreka abakristo bo mu ntara ya Gaza bakajya kugendera intara ya Cisjordani no mu kibanza cyeranda cya Bethlehem ku munsi wa Noeli. Abakristo baba mu ntara ya Gaza baharugwa ku 1,000,000 ku miliyoni 2 z'abanyagihugu bahaba. Ibitigiri by'abasize ubuzima mu mvura ivanze n'umuyaga muri Espagne, Portugal n'Ubufaransa byaraduze gushika ku bantu 9 ejo ku munsi w'Imana. Imvura n'imiyaga byataziriwe Elsa na Fabien byarujuje inzuzi bica imiyaga nkuba aho abantu barenga 118,000 gushika batagira umuyaga nkuba. Abantu 2 bafiriye muri Portugal, abandi 7 bafira mu gihugu cya Espagne. Amaratiro 8 mu gisagara cya Madrid yari yugawe ku munsi wa gatandatu kubw'iyo miyaga n'imvura nyinshi. Ibihumbi by'abanyagihugu muri Iraq barongeye kwihereza amabarabara ejo ku munsi w'Imana imbere y'uko ikiringo ntarengwa cya saa sita y'ijoro cyo kugena umushikiranganji wa mbere w'imfata kibanza gihera. Imyerekano iyamiriza leta ku murwa mukuru Baghdad no mu bumanuko hagwiriye abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiite yatanguye kuva mu kwezi kw'icumi, aho biyamiriza ukurya ibiturire byamugaje ubutegetsi kudatunganiriza neza abanyagihugu bituye leta hamwe n'ikena ry'ubuzi. Umushikiranganji wa mbere wa Iraq Abdel Abdul Mahdi yatanze imihoho ku munsi wa gatanu, gushika ubu ntarasubirizwa. Abantu bashika 460 nibo bafuye, abandi 1,000,000 barakomereka kuva iyo myerekano itangura mu kwezi kw'icumi. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani asa n'uwatsindiye ikiringo kigira kabiri mu biharuro by'imfata kibanza byatangajwe ku munsi wa gatanu mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku igenekerezo rya 28 ukwezi kw'icenda. Komisiyo y'igihugu ijejwe amatora yatangaje ko Ghani yatsinze ku majwi 51% ku banyagihugu barenga 1,800,000 bitabiriye ayo matora. Abategetsi basigura ko abitavye ayo matora ari bake cyane kumvo z'umutekano muke uterwa n'abagwanyi b'abatalibani hamwe n'utunenge twahabaye twavuye muri ayo matora hamwe n'ibibazo by'ubuhinga. nayo muri Nouvelle-Zélande abahitanywe n'ibirunga bihitiye muri ico gihugu bariyongereye gushika kuri 19 nkuko byashikirijwe n'igipolisi n'inyuma yaho ibindi biziga bibiri bitorewe abantu 47 bagwiriyemwo bamukira rugendo bamuka muri Australia nibo bari kwizinga igihe ico kirunga cyatera ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Dushimire mugenzi wacu Aloise Bigirimana utugejejeho rero uyu makuru hirya no hino ku isi. Turi no kuri internet www.radioyatuvewa.com iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Nyarugusu mu burengerazuba bwa Tanzania bavuga ko imico n'akaranga k'umurundi yataye agaciro mu nkambi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin.
Kugumya imico n'akaranga by'igihugu biratuma abanyagihugu barushirizaho gukunda igihugu cyabibarutse, bakaboneraho kukiyaga neza no kukimenyekanisha mu makungu. Imigirwa igize imico n'akaranga by'abarundi irahuza ikongera kanyuranisha abantu gutyo urukundo no gufashanya bigatsimbatara basangiye igihugu. Naho biruko mu nkambi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania ibaye indanse. Inkambi ya Nyarugusu itunze impunzi z'abarundi hamwe n'abanyekongo, kandi izo mpunzi zikaba zituranye n'abatanzania. Ibintu bijyanye n'ubuzima, ibyashara, ubuzima butandukanye no kulima kenshi bikorerwa hamwe. Kubwizo mpamvu gukurikira no gukunda imico n'akaranga na kazi katoroshye gose.
Nk'ubu tubisikiye hano twase dusanga turi mu bihugu bitatu, turi muri Kongomani, wa Tanzania, uko rero uko biza.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahaye ikiganiro cy'ijya Amerika zimeza yuko mukahise zikiri mu gihugu cy'amavuko mu Burundi rwaruka rwari rwifashe neza, ariko kuva bahunze rwagiye ruhinduka.
Turavye ingeso aho imigenzo kuva tuvuye mu gihugu cy'u Burundi tukiri mu gihugu urwarwa rwa rwifashe neza, ariko gushika ubu ho dusike ngaho makambi kwabaye nk'abantu bagiye bahura n'izindi n'ibindi bibazo cyane ibibazo byo kuba hari mu ngwano ibiki tushike ngaho mu Burundi muri Tanzania twasanze n'urwarwa rutanga guhinduka bivanye n'ivyo babona ku mateleviziyo n'ibindi bagina babona mu kibindi byo kugira bihinduka.
Mu bisanzwe nkuko turi ngaha hajenga sangwe mpagari y'ugwaruka ngira cyo kwitegereza imico n'imigenzo y'ugwaruka gwa ngaha mu nkambi gwaje ruva mu gihugu cy'u Burundi biraboneka neza yuko imico n'imigenzo kwari dusanga dufise mu gihugu cy'u Burundi yagize nte yahindutse.
Bavuze yuko ibintu ngenderwa ko biranga imico y'abarundi arivyo byose Burundi bwisangije byamye kuva kera na rindi bikorwa n'abanyagihugu mu ntumbero yo kubana neza no gufashanya. Ngo hari indero yo kuziko umwana aronka kuva kivuka, ariko ibyayura mutwe bemeza ko bibereye ndanse rwaruka ruri mu nkambi muri iki gihe.
Hariho ibintu byagiye byiyongera cyane ko byerekeye kunywa urumogi, kunywa ibyayura mutwe. Benshi wasanga bafise ingorane izo ko baguma banywa izo nzoga, usanga bakaba baragira intuzeye ngo bishya mu bintu byongo n'abasani. Ndo twatsikituma ucyansana rwaruka ruguma rudatera imbere ahanini bivanye no kunywa ibyayura mutwe cyane no kugira ingeso z'ibindi bihugu tubona ku mateleviziyo n'ahandi.
Nuko guhera mu Burundi imico n'akaranga byari sawa, kuko umuto yarubaha umukuru kandi umukuru akubaha umvye kandi mu ndero y'ikirundi umwana yamye arangwa no kubaha uwo musomba muga mugihe twe twaje ngaha mu nkambi tumaze guhunga tumaze gushika ngaha ni haba ugwaruka gwishi kwari vanze ibintu byo byayura mutwe batangura ibintu byo kuboregwa rero bica bituma ya mico nakaranga bitakara nico gituma rero cyo nubona nuko hari itandukaniro cy'ugwaruka ruri mu Burundi n'ugwaruka ruri ngaha mu nkambi
bamwe mu bageze mu za bukuru batuye mu nkambi ya Nyarugusu basaba yuko abarundi bose batuye mu nkambi iho hose bari kwisi bakuri kiza neza kandi bagakunda imico na karanga y'igihugu cyabo no kwirinda icyo cyose cyo tuma Burundi buvugwa nabi canke bukabonwa nabi mu makungu
uko y'igihugu cyose kifisi imigenzo yacu yategezwe kucerekana kuri bajya abantu bakacabigiraho aje gituma kwa turabandara rero abantu babatama nkatwe turondera ubujyo bwose ingene bo boze barigisha ugwaruka kugira zosubire ku migenzo yahora kwa kwifise kya tukiri mu gihugu cyacu cyo Burundi twarusabe abavyeyi nkanje yuko bogerageza kuba kwicera kugwaruka yo twiceje muhira tubigisha ingeso z'ikirundi tubigisha uko bakwiye kubaho nuko bazokwiteza imbere igihe tuzadusubiye mu Burundi icyo cyo nyamukuru ndagomasa ababyeyi nkanje
kubwizo mpamvu barundi bose batuye mu nkambi ya Nyarugusu no mu zindi nkambi zitandukanye basabwa kugira urukundo guharanira amahoro kuba intungane kwisunga amategeko kudatirimuka kwibanga kuba umwizigirwa kutarenganya kwakira neza ingenzi kugira ijambo kwitaho abarwaye n'abandi bantu bose bari mu ngorane ibyo rero ngo ni bimwe bibwirizwa kuranga murundi akunda igihugu ciwe Nyarugusu mu burengerazuba bw'igihugu Tanzania James Jovini iri ya America
abarundi barimo bahunguka muri iki gihe bafite imyaka yo gutora ntibemerewe gutora mu mwaka uza w'2022 kubera ko batiyandikishije Pierre Claver niyo nkuru araduhe ibindi
Mu ntango zo ku kwezi kw'12 umugwi ujeje w'amatora seni waratunganije iyandikwa rigenewe abatari bwakwize imyaka 18 ku mwaka uheze igihe cy'itora gibwirizo wa shingiro iryo sekeza n'abashaka guhindura aho bazotorera nk'uyu baragitavye
tena niyandikishije kuri ekofo kabuye iburu umva ubona nk'abamba ngaha muri kati umva nabonye yuko byo bavyiza ntorenga hanyu ko ari husigaye uzanaga kati directe uko bari baraguhaye kare
Umugwiseni wari witeze ko mu biyandikisha habamwo n'abahungutse bavuye cane cane muri Tanzania abo barenga 70,000 umugwiseni watangaje ko ari amahirwe bahawe kuko mu bisanzwe abazotora ku mwaka uza arahanini abatoye ibwirizwa shingiro ya Marako Kamo ntikitabwe neza nk'uko bivugwa n'abaserukira seni mu bibanza bitandukanye byari bigenewe kwiyandikishirizwamo ico bikoze harabatinyutse bariyandikisha nk'uyu
igihe ntari bwiyandikishe sinari hafi nanajye gutembera ahantu kure rero umva ico tumare nanje naciyenza kwiyandikisha ko nanje ndumurundi ntiza kuzakene cyane zatora amatora cyo kubera ntari bwiyandikishe n'ukuri narumva umengamere nawe kubera nk'ubunye niyandikishe numva meze neza kweri kubera nyende ko nditegurira nyene kuzotora amatora nyene ya 2020
amashami yigenga cyane cyane yakorera mu gisata c'amatora nka kosome gishinze kugenzura ingera amatora atunganywa avuga ko hari abarundi benshi bakiri mu buhungiro hamwe rero na benshi mu bariko barahunguka bakumiriwe muri ayo matora Justine Nkurunziza atwara kosome avuga ko iryo kumigwa ari kimwe mu mahinyu agaragaza itegurwa nabi ry'amatora we na bagenzi we ntibemera nayo matora
kuri twebwe muri kosome no mu bandi bose muri societe civile twe tubona yuko ni ibintu by'igikenye biriko biraba kuko
bavuga ko ari nkinamico ubwa mbere na mbere n'amatora ahohotera ibwirizwa shingiro abarundi biyumvikaniye ko ibwirizwa shingiro ryavuye mu masezerano ya Arusha
ibintu byo guhohotera agateka kazi na muntu hariho n'abandi bantu urabona benshi bari hanze y'igihugu hafi miliyoni umuriyoni urenga batuvuga bati icyo ntituvyemera ujya mukuru w'igihugu yishyizeho ku ngufu ni umugambwe umwe uri kuraja mu matora nico gitumye yituvuga tuti nukuri naho bavuga ngo basubiremwe ngo abiyandikisha urabona noneho hari nk'abari ko baratahe ko barahimiriza ngo batahe yego barataha mugabo urabona naho bashaka gutora ntibazotora kuko ntibashoboye kwiyandikisha sa matora ajanye na demokrasi n'ukuri twa turiko turahenda.
Ubutware mu Gwiseni wewe abona ko nyabo ni myiteguro y'ugo rubanza afata ko ari ntabanduka iri kwigenda neza. Pierre Claver Kazihise ahamagarira nyabo na inzego z'umutekano kurikanura kugira ngo ntihagire batangura kuyatoba hakiri kare.
Murazi yuko izo nzego ari z'umutekano ezo kwivuna abansi zifasha cyane kugira ngo umutekano w'ibikoresho, umutekano w'abantu, umutekano waho ibikorwa by'amatora biba birafasha cyane kugira ngo ibyo biyanguke. Byarabonetse mu matora yose kandi n'ubu turasaba yuko bobifashamo kugira ngo bene igihugu bagende mu matora batekanye, bafise umutima mu nda, bazi yuko umutekano wabo uhagarariwe. Ikindi kandi nuko igihe ibikoresho biriko biragenda aho batorera, igihe barya bahagarira amatora aho bakorera be naho bazogenda gukorera mu matora, aho hose akeneye kuba hari umutekano ukwiye, kandi n'abene igihugu bakeneye umutekano kugira ngo barangure iryo banga ryo gutora, barangure uburenganzira bwabo bwo gutora, maze bamerewe neza atakibahungabanya umutekano wabo uri hose.
Atagihindutse ayo matora ateye imari azoba mu kwezi kwa gatanu k'umwakuza, azotangurirwa nayo umukuru w'igihugu hamwe nayo bashingamateka. Abantu barenga miliyoni zitano nibo bitezwe kuzogitaba. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Nshuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 kushiki isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320, kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Iwanyu mu ntara, dukomereze mu Rwanda, aho komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare igutahuka mu mahoro. Ni nyuma yaho Abanyarwanda barenga 1,400 bacyuwe n'igisirikare cya Kongo kibashyikiriza Leta y'u Rwanda. Temistocle Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru.
Nahagana mu masaha 10 zishyira saa 11 z'umugoroba wo kuri iki cyumweru mu nkambi ya Nyarushishi iherereye mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, Abanyarwanda batahutse barajya gufata bimwe mu bikoresho by'isuku by'ibanze, ibiryamirwa, imyambaro ndetse n'inkweto zo mu bwoko bwa bodaboda. Abandi nabo ku ruhande bamwe bicaye, abandi baryamye aho mu kibuga bategereje ko bagerwaho. Abo ni abatahutse kuri wa gatandatu, bose hamwe barasaga 1,400 ku mubare munini nk'uko inzego z'ubutegetsi zibitangaza. Bagizwe n'abana basaga 100,000. Benshi muri aba ubutegetsi buravuga ko ari abagize imiryango y'abahoze mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, barimo na 291 baheruka gutahukanwa mu Rwanda bavanwa muri Kivu y'Epfo. Madame Serafine Mukantabana, ukuriye komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare, yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu by'ibanze barimo gukorerwa mu nkambi y'agateganyo harimo n'ubuvuzi, kuko hari umubare munini w'abaje barwaye.
Nk'ejo ngira ngo hasuzumwe abantu barenze 200, bigaragara ko barwaye ari indwara z'imiswi, ari kokorishe, hari abana bakekwa ko bafite iseru, abarembye bagiye mu bitaro, ariko n'abandi bakekwa ko baba bafite indwara zanduye, tukabashyira ukwabo kugira ngo batanduze bagenzi babo, ari nako bakurikiranwa.
Benshi baragaragaza intege nkeya, isuku haba ku mubiri no ku myambaro, urabona ko nayo ari nke kubiboneka ku maso, kandi bamwe mu bana baragaragaraho ibimenyetso by'indwara ziterwa n'ibura ry'imirire iboneye. Intandaro y'ibyo baravuga ko ari ubuzima bari babayemo mu bice bitandukanye by'intara ya Kivu y'Epfo.
Aho twabaga siko ndabona shiraga ku munwa ko twari dutunzwe no kuburara, natwe kugira ngo twabibonaga tuba twarabiryaga none si ko twabwirirwaga tukaburara tukongera tukabwirirwa tukaburara batwimye ibiryo ngo turi abanyarwanda
ubuzima bwo tubayeho nyine ko ari ubw'ishyamba n'intambara duhora twirukanka nta bundi buzima nagira.
Impamvu ku cyatumye baguma mu mashyamba ya Kongo ziratandukanye ariko zirahurira ku isura itari nziza bari bafite ku Rwanda.
Nageze muri Kongo nshakiramo abo bituma iyo sensibilisation y'uwo mugabo sinari gutanga umusiki aho apfiriye mbona ntashoboye gucyura abo bana mu muryango utanze ariko noneho ntambarira ducyura
kwa tubwira ngo mu Rwanda ni habi nawo hagera se tukibera mu mashyamba nahabonye ari heza rwose ahubwo ko babivuze nabonye ari ukubeshya.
Twagezeyo abenshi tujya tugerayo nyine tugahinga tukarya tukumva nta kibazo dufite nuko rero tubayo guco tukugeza igihe nyine baze kudushikira biba guco.
Aba bavuga ko ibitero by'ingabo za leta ya Kongo FRDC byabatatanyije ku buryo nubwo bo bishimira ko bashyitse aha mu Rwanda batazaho bamwe mu bagize imiryango yabo baherereye nyuma yo kurorongotanira mu mashyamba ya Kongo. Impungenge nyinshi zikaba ku bari basanzwe ari abanyekongo kavukire bakaza gushakana n'abanyarwanda ubu batakiri kumwe bakibazaho bazerekeza umunsi bavuye aho Inyarushishi.
Umutware n'undi mwana barabuze ni ndambara umwe yarerukaga umwe akanyurize n'undi ze guca.
Kavukire yanjye ndi umukongomani wuzuye niko nabashakiye ari mu pori ni ariyazi. Cyambere cy'uwabo si imazi ubu ndi kupfa kugenda utya usibye ko yambwiye ngo iwabo ni igitarama hunyamabuye zashogwe serire nyamaganda niko yambwiye ko
sinyende umukongomani wikatanga nge nashatse mu Nyarwanda iwabo ni hano ibutare nuko twaje tubonye hano.
None se uzi uwo muryango w'umutware wawe uburyo uzagerayo bakaba bakwakira?
Sinabazi cyokora hari mu bofu wanjye nabo bamufashe ari muno niwe uzi wabo w'umutware wanjye.
Ubuyobozi bwa komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe bahoze mu gisirikare yariko igasaba abo bose bakiri mu mashyamba gutahuka hatagombye kongera kuvuga andi masasu.
Nagira ngo rero sabe bagenzi bacu abanyarwanda bari muri Kongo Repubulika na Demokarasi ya Kongo bagihari bagifite umuco ukomeye wo kuvuga ngo bararwana baragira gute. Kongo ntabwo ari igihugu cyabo, igihugu cyabo ni u Rwanda. Nabasabaga yuko bashyira intwaro hasi ntacyo barwanira na gitoya bagashorera aho bafite ngo ndabwira abo bakomanda bagataha mu mahoro amasasi atagombye kuvuga.
Kugeza uburetse ab'igihumbi 471 bacyuwe kuri uyu wa gatandatu aha mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi, ubutegetsi buvuga ko harimo abandi barenga 430 baherukaga gucyurwa n'ishami rya Runi rishinzwe impunzi HCR, bose hamwe bakaba bashyika 190,000. Inzego z'ubutegetsi zikavuga kandi ko 291 b'igitsina gabo batahukanywe mbere yaba bo bari mu kigo cya komisiyo ishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare cya Mutobo mu majyaruguru y'u Rwanda. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Saa 10 ndaza kubaha ijambo nshuti z'Ijwi rya Amerika, hanyuma muganire ku kibazo cyo kurega Perezida Trump muri Sena. Inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite rero wafashe icyemezo cyo kumurega, ariko ikirego ntabwo irakigeza kuri Sena. Turabitegereje, nibyo rero tuza kuganiraho iby'icyo kirego, uko mubibona, uko mubyumva, icyo mubivugaho. Ni saa 10 rero muri Sanga. Ishyirahamwe ry'Abanyarwanda baba muri Amerika riravuga ko rihagurukiye gushishikariza abashoramari b'Abanyamerika kugana u Rwanda. Umuyobozi w'iri shyirahamwe John Yves Musine yaganiriye na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Ubushakashatsi bwa McKinsey Institute bagaragaza ko ishoramari ry'Abanyamerika riri muri Afurika muri rusange rihagaze kuri rimwe ku ijana. Kuri twe rero tukavuga duti rero hari amahirwe menshi ari muri iki gihugu cya Amerika mu ishoramari. Twagerageza uburyo nk'abantu bari muri izo states 22 turebera hamwe mbese n'ayahe mahirwe ahari kugira ngo dushikarikize ishoramari kureba uko ryashora imari mu Rwanda. Icya kabiri twohereje intumwa zacu ni uko dushaka ko twateza imbere gahunda ya Visit Rwanda hano muri Amerika mu buryo bugaragara. Tukaba rero twarasabye ababishinzwe ko babidufashamo mu buryo bw'imikoranire tukareba uko twateza imbere igikorwa cya Visit Rwanda hano muri Amerika ahantu hose Abanyarwanda bari. Icya gatatu nacyo twasabye intumwa zacu kurebera hamwe ni kijyanye na Made in Rwanda. Dushaka rero kureba ukuntu nk'Abanyarwanda batuye muri iki gihugu batworohereza mu buryo bwo kureba ukuntu twakorana na Private Sector Federation kugira ngo igikorwa cya Made in Rwanda nacyo tukizamure mu buryo bugaragara. Icya kane ni kijyanye n'ireme ry'uburezi. Tuzi ko ireme ry'uburezi ari umusingi ukomeye mu kubaka igihugu. Tukaba rero dushaka kurebera hamwe ukuntu twakorana n'inzego za leta mu buryo twateza ireme ry'uburezi haba mu rwego rwa universite cyangwa amashuri abanza kugira ngo niba hari icyo twagira akamaro igihugu tukaba twagikora. Muri rusange ni ibyo ngibyo naho ibindi ni ibisanzwe tumaze igihe dukora ari uguteza imbere uruhare rw'umwari n'umutegarugori hamwe n'urubyiruko mu kubaka igihugu.
Muri izo ngingo enye uvuze hari ibyo mwaba mwaratangiye gukora, ubu ngubu umuntu yavuga ko biri mu nzira byatangiye gukorwa?
Muri izo ngingo enye hari ibyo tumaze igihe dukora ku giti cyacu nk'Abanyarwanda nka Visit Rwanda ku rwego rw'intara ya gatandatu. Tugerageza kwegera inshuti z'Abanyamerika haba mu mashuri haba muri za business sector tubakangurira kujya mu Rwanda. Icya kabiri ni uko tumaze igihe tugaragariza ishoramari ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku murongo kandi umuntu ashoye imari ko bishobora kumubyara umusaruro ugaragara kandi ko u Rwanda ari irembo mu karere kacu. Ndetse mu minsi ishize mwabonye ko n'igihugu cya Congo cyasabye ko cyajya mu muryango wa East African. Ubwo rero ni ukuvuga ko isoko rizaba ryagutse ku shoramari rero naho baboneraho market nini igaragara kugira ngo ibyo bakora babe babigeraho. Muri rusange ni ibyo tumaze kugeraho ariko ibindi nka ireme ry'uburezi mu minsi ishize mwumvise ko Université ya Indiana University yatangiye kwigisha ururimi rw'Ikinyarwanda bakaba bamaze hafi amezi atatu. Nka RCA ya Indianapolis twakoze imikoranire hagati yacu na University ya Indiana kugira ngo duteze imbere ururimi rw'Ikinyarwanda ruvugwa hafi n'abasaga miliyoni 30 mu karere. Binadufasha no guteza imbere umuco n'ururimi rw'Ikinyarwanda kugira ngo n'abana bavukiye hano muri Amerika batazi Ikinyarwanda bagire amahirwe yo kwiga ururimi rw'Ikinyarwanda. Kandi muri ibyo ngibyo hanavuyemo n'imikoranire hagati ya Université y'u Rwanda hamwe na Université ya Indiana. Tukaba rero twumva no muri izo states zose turimo ko ayo mahirwe ashoboka kugira ngo duteze imbere ireme ry'uburezi mu gihugu cy'u Rwanda.
Uyu rero ni John Yves Musine yaganiraga na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. John Yves Musine ni umuyobozi w'ishyirahamwe ry'Abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavugaga rero ku bikorwa by'iri shyirahamwe, ibikorwa byo guteza imbere igihugu cy'u Rwanda. Nshuti mwese uko mungana, ndabashimiye cyane rwose. Ubwo rero nyine twongere turarikane saa kumi mu kiganiro cyanyu Murisanga kuri kiriya kirego kuri Perezida Trump. Ndabashimiye cyane, murakarama.